Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanye gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza matwi muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Wa mwanya twashikiriza ikiganiro muri sanga buri munsi muracumva saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Harabaye ihiganwa rya Miss Korea East Africa mu ndwi iheze ku munsi wa gatanu i Kigali mu Rwanda. Muri iryo higanwa hari harimwo kandi ibisata indwi byashobora gutsindirwa agahembo k'amafaranga y'amadolari igihumbi. Ibyo bisata byari biri Miss Speaker, Miss Technology, Miss Hospitality, Miss Science, Miss Talent, Miss Art na Miss Entrepreneur. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye umurundi kazi Ornella Munezero yatsindiye ikibanza cha Miss Speaker atubwire byinshi kuri iryo higanwa hamwe n'imigambi yashikirije muri iryo higanwa. Turabararitse rero muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Nimero ni ya indi nyene mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Turayisubiramo ikaze mwese.
Murisanga Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio indwi i Washington DC. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku igenekerezo rya 13 harabaye ihiganwa rya Miss Korea East Africa i Kigali mu Rwanda. Iryo higanwa rya mbere ry'ubwo bwoko bwo kudafatira ku bwiza bwo mu maso canke igihagararo umwigeme afise gusa, ahubwo rikaraba ivyumviro, ubwenge n'imigambi uwo mwigeme afise mu buzima. Ryari ryatumiwemwo abigeme bava mu bihugu vy'akarere k'ibiyaga binini. Uwatsindiye ikibanza ca mbere cayo mahiganwa yose ya Miss Africa, Miss Korea Africa, yatahukanye agahembo k'amadolari 5,000. Muri iryo higanwa kandi hari harimwo ibisata indwi vyashobora gutsindirwa agahembo k'amafaranga y'amadolari 1,000. Ivyo bisata byari biri Miss Speaker, Miss Technology, Miss Hospitality, Miss Science, Miss Talent, Miss Art, Miss Entrepreneur. Mu kiganiro rero muri sanga cy'uyu munsi twatumiye umurundikazi Ornella Munezero, umwe muri abo bigeme, we akaba yatsindiye ikibanza cya Miss Speaker, atubwire byinshi kuri iryo higanwa hamwe n'imigambi afise mu buzima yashikirije muri iryo higanwa. Tubibutse ya nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo byanyu ivyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Iyo nimero murashobora kandi no kwandika ku rubuga rwacu rwa Facebook mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Ku bari mu Rwanda, i Kigali mu Rwanda, bumvise iryo higanwa rya Miss Korea Africa canke bashobora kugitabira, kazi mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri iri higanwa. Ndabwiye ku murongo wa telefone ko dutanguye kuronka abahamagara bafise ibibazo n'ivyumviro, ariko ndabwiye ko hari akabazo ka telefone ku mutumire wacu. Reka reka twumve bimwe mu vyerekeye Ornella Munezero yashikirije aho yariko ararondera guhiganwa muri rihigana akaba yaracishije ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook yiyamamaza muri iki kibanza cha Miss Korea East Africa. Tutega matwi Ornella Munezero.
Nitwa Munezero Ornella, nkaba nagize secondaire nagize section scientifique A maths physique kandi kuri université nkaba nimirije kugira faculté de médecine. Donc narashoboye kujya muri compétition yitwa Miss Career Africa, Miss Carrière Afrique. Iyo compétition nara bayi sélectionnée parmi les 30 filles dans la compétition ikeneye plutôt. Iyo compétition niyerekeye abigeme bashobora gutanga imigambi myiza yobateza imbere ubwabo, ikongera igateza imbere igihugu cyabibarutse ndetse no muri Afurika nzima. Rero nashobora nk'amahirwe ndaja muri abo 30 mugabo ubu unyenkeneye gupasa muri 15 bazashobora kuja muri grande finale. Mugabo kugira shikeyo bisabwa yuko muntora mukampa amajwi menshi kuko amajwi niyo bazohagarara ko cyane. Ubwo rero ingene muntora ndabarungikira link yanje ufyonda aho hasa na bleu aho hari ama http://misscareerafrica.org uhafyonze uca wugurura ucubona ifoto yanje na projet yanje. Umaze kubona projet ucumanuka munsi ucubona ahanditse vote now, aho ha vote now niho uca ufyonda ukazoba umpaye ijwi kandi gucyo ugashobora no kubisangiza n'abagenzi bawe bose, baba bari kuri Facebook, baba bari kuri WhatsApp, bari kuri Twitter, kumuhora uwo ari we wose. Kandi ushobora gutora biciye kuri telefone yawe, ordinateur yawe, iPad yawe, uratora hose birakunda. Rero ndabasabye cyane ko umuntu amajwi mukamfata mu mugongo kuko siteka gusa kuri jewe mugabo niteka gusa niteka ku gihugu cyanyu barutse niteka ku barundi bose muzaba mukoze ndabiteze ko byinshi kugira ngo nzoshobore nanje kuhereza mehe. Murakoze cyane.
Uyu rero yari Miss Speaker aheruka gutsindira icyo kibanza mu mwihiganwa rya Miss Korea East Africa ryabaye mu ndwi iheze i Kigali mu Rwanda. Nivyo tuko turaganira kuri uno munsi mu kiganiro muri Isanga kuri ubuga rwacu rwa Facebook. Yabashikirije ibibazo n'ivyumviro tuza gushikiriza Mr. Speaker Ornella Munezero. Tuko turagerageza ku murongo wa telefone zisa ni zabaye ndanse ariko turizera ku muronka. Ereka tuje ku mirongo ya telefone twakire bamwe mu banywanyi bijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika ndabyuye ku murongo wa telefone ko turi kumwe na Ornella Munezero. Ornella, kaze mu kiganiro muri Sanga.
Amahoro neza, mbanje kubaramutsa nongera ndamutsa abari kubara dukurikirana aho bari hose.
Ornella, twari turi mu kanya twumvise indangamico kumbure canke intro yawe uko wari uriyamamaza muri Miss Career East Africa. Ayo majwi yarakwiragiye hose ku mbuga za WhatsApp uri kuragerageza kwiyamamaza. Ni igiki cyagutumye uja muri iri higanwa, warimenye gute muri make?
Ego cyane murakoze kuri icyo kibazo mu majambo make je nsanzwe ndumuntu akunda kurondera utuntu hirya na hariya utundi ushobora gufasha kutunteza imbere ubwanjye cyangwa bigateza imbere umuryango wanjye rero ndiko ndarondera kwiga aho ndiko ndavuga ku rubuga ngurukana bumenyi ariko internet niho nagenda naheza mbona program igaya Miss Kawia hama nchambonu menga ni vizu vizasanzu chane kula yuko Miss Kawia yoyo zere kana ingene umwana umu igene ashora gufasha igihugu abayemo ashora gufasha abari iruhande yiwe biciye mu migambi myiza ashora guterera rero ubwo naciye ndaba neza mbona ikintu nanjye ashora kujamwo ndaheza nanjye ndiyamamaza kugira ngo nshobore gutorwa ngire icyo mariye igihugu n'umuryango
munezero ohanera none afise imyaka ingahe
Jewe ndacyari muto cyane niko nabivuga ku myaka 20 gusa.
Ah wow. None imyaka 20 si mike ariko none tubwire twumvise bimwe mu bijyanye na wewe amashuri wizemo ibindi ukora muri iki gihe nibihe muri iki gihe.
Ego nkuko mubivuze na narize nagize secondaire nige ibintu bijyanye n'ibiharuro ubu naho narapashije ikibazo cha medicine cy'ubuganga kuri Université y'u Burundi
Felicitations
ego nkashimira Imana nkaba narashoboye gufatwa muri ijana ba mbere mu gihugu cyose bategereza kwigayo ubwo tuzotangura mu kwezi kwa kabiri hama iruhande y'ibyo nsanzwe ndumuntu adakunda ubunege nsanzwe n'umuntu adakunda kwicara nariyumvira ntihako no guma nicaye muhira ndindire kutoko ikibazo ntegeza kuronka kantu nuba ndakora iruhande rero nasanze novuga ntindi umuntu azi kuvuga cyane niko nobivuga narashoboye gufatwa ni radio hano ibujumburi wacu ni radio frequence menya radio ivuga ku bijyanye n'imico radio kitio ibintu by'amakitio narashoboye gufatwaho ubu rero nkuri biganiro ndakora ibiganiro ku bakenyezi kugira nereke ngene dusha uruhara mu iterambere ry'igihugu ndetse nkongera nkakora n'utundi nyene kuri iyo radio muno mwanya nce ndiko ndakora
tugumye aho nyene kanya gato radio culture ubunye ibibazo by'abakenyezi n'abigeme bitayeho cyane ni nk'ibi
ibibazo by'abakenyezi twitaho cyane murantunga gato navuze ni radio kitio radio kitio mu isanzu ari radio yitwa gutyo nacyo tukerekana ni radio dukorera sur la culture le développement ego le développement de la communauté duciye mu mico izo tubayemo ego ngerageje kuraba neza ibibazo dukunze kwiga ahanini turacyafite cya kibazo cy'abigeme twebwe nyin'abigeme cyangwa abakenyezi tugifite ubwoba bwo kubahoka gukora ikintu ugerageje kuraba ubu unye aho isi igeze turabona yuko hari imisore niko nobivuga biteze imbere bakora ibintu biriya mugabo tukaguma tubona abigeme n'abakenyezi nabo bari inyuma benshi barakunze gutinya bivanye n'aho bakuriye ibyo babayemo uko bigishijwe abandi nabo ugasanga ni ubwoba rero mu kiganiro cyanje ndagerageza gutumira abakenyezi n'abigeme bashobora kuba bakoze ibintu byiza bageze kure aho ndavuga nk'aba entrepreneur abikorera utwabo cyangwa abakora turiya na turiya mwongera nkatumira n'abigeme bakicaruka bagikura bakirondera gukora abo bose nkabatumira mu ntumbero yo kurondera kwigira ibanga abandi mu ntumbero yo kurya kara abandi kuko vuga ati kwisamiriza iyo turonse umutumire ijwi rishika kure n'uri karatwumviriza ari umuhira n'uri karatwumviriza ari hehe aheza akavuga ati eh hari abandi bigenda bakoze ibi ndegaje habuze iki kugira nanje ngere aho bageze
ndumva jewe nawe dukora akazi kamwe
ego nakazi keza cyane
none ornella nkabigeme mwari muje dusubiriye kuri miss miss korea east africa nkabigeme mwari muje muva mu bindi bihugu canke n'abari basanzwe bari mu gihugu cy'u Rwanda iryo shira hamwe ryabakiriye gute mushitse mu gihugu mutangiye kwitegura mwashitseho imisi ngahe mbere y'iryo higanwa babakiriye gute
ego ihiganwa hari hateguwe ico bise muri rimwe rw'icongereza boot camp aho twategerezwa kwigishwa imbere yuko tujya muri final aho naho twashitseho itariki 10 rero tuhashitse twarafashwe neza baratwakira turashikira ahantu hameze neza hama baraheza baradushira ku TV kuko twagendanye ni imashini zacu nyabwonko arizo ordinateur mu gifaransa zirimo ama projet yacu icambere cyo tubabanza kutwereka mbega projet niki mbega projet witegura gute mbega projet wishyira mu ngiro gute ibigenda bikubuza kwishyira mu ngiro byo byo ubitorera inyishu gute mu nyuma y'ize rero duhejeje kwigishwa ku Valodis itariki 12 haciye haba selection kuko harondegwa abigeme 8 gusa hama itariki 13 rero turaheza turaja muri final haratogwa abo 8 tuvuga tuti turafise imigambi yo kwiteza imbere no guteza imbere ibihugu twayemo na Afrika muri make
rero muri abo 8 wowe warashoboye gushika muri abo 8
ego narashoboye gushika
none projet wowe wari washikirije yari imezite
ego ngegeje kwishura kuri ico kibazo murazi neza yuko umuntu agira atanguze koje abanza kuraba mbega niki kibazo kiri aho mbaye cyanke ni giki ntariko ndabona kandi nari nkeneye nagize inspiration narazi hano mu Burundi cyane kuko iyo ukozaga projet urabanza kiyumvira aho ubaye hama munyi mukabyo kwerekana ingene ishora no gufasha abandi bari kure rero hano mu Burundi nararaze muri service medical ndavuga mu bintu bijyanye n'ubuganga kuko ari byo ndiko ndarondera no kwigira hari ibintu bimwe bitaraba n'imyaheze bitaraja mu buhinga bwa none kandi tuzi neza yuko ubuhinga bwa none ariko ubucuku twabona uko burateza imbere ibihugu uyu munsi niba ndiko ndashobora kuvugira kuri telefone uyu munsi niba hari uri karashobora kuvuga ari kure yanyu ni kubera ubwo buhinga bwateye imbere rero nari yumviriye nti mbega ho mu gisata cy'ubuganga hoho hano mu Burundi ubwo buhinga ntabwo dukeneye nca ndaheza ndiyumvira ku bijyanye n'ama consultation icyo novuga nti hajya uja kurondera umuganga rendezvous barakivuga mu gifaransa dukunze kubigira d'une façon analogique novuga mu bihe bya kera bitaraba nimeheze aho usanga utonze imirongo miremire urindiriye umuganga wawe barakwanditse mu mpapuro hari nigwe ugenda utamubonye ndavuga ati no no muri medicine reka dushireho nimehezaci niwe naheza niyumvira nti je peux créer un site web kuri internet izo favoriza les consultations médicales en ligne umuntu agashobora kubikora biciye kuri telefone yiwe biciye ku rubuga ngurukana bumenyi agashobora kuronka umuganga yari yifuza
urakoze cyane ndumva abanywanyi bumvise bitari bike kuri wewe kugira ngo bakubaze ibibazo bongere bashikirize n'ivyumviro kino ni kiganiro k'ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika hanyuma nibutse abanywanyi bacu yuko na Miss Korea East Africa nawe nyine twaraganiriye nawe muri nondwi tumutera intege tumutumira mu kiganiro muri isanga uno munsi ntivyamukundiye kuko yarari mu rugendo ariko nawe nyene turizera yuko tugiye kumuronka nawe nyene ashobye kuganira byinshi ku buzima bwiwe reka rero tuje ku mirongo ya telefone twakire abanyabijwi rya Amerika ku murongo wa telefone duhere kuri Prosper uraho neza Prosper
ego ndameze neza nanga na mahoro
poroso duhamagaye uri he
bon ndi ibujambura ku mutaga
kibazo cyanke cyumviye
bo nagomba kubaza umuntu wa East Africa tumaze kubona abatawe mu cyo kibanza yuko hari ibintu byinshi bemera badashitsa ariko nagomba mubaze ni mu bijyanye no buke no sanga bwugarije abana bo mu ibarabara na cyane cyane ko ari mwigeme usanga hari abigemeye baho tukaba turi bato batwara inda bakagira gutabara kava n'abazeyi niyo mugambi wafitiye abana bati batana cyane cyane abana bo mu ibarabara
urakoze cyane Prosper reka duha akagiyo na Daniel abaze mbere yuko Munezero honera kwishura Daniel uraho neza amahoro
amahoro
uduhamagaye uri he Daniel
bo ni nyamasekero waramu wa mudugudu wa Nkomero usanzwe ni mu burengerazuba bw'u Rwanda so ndo mukunzi w'iki kiganiro rero muri isanga ndagikunda cyane kuko abenshi tugihugukiramo byinshi ndagira ngo mbashimire ku bw'umutumirwa mwatuzaniye rwose uyu mutumirwa twigije byinshi uburyo twategura proje zacu n'uburyo twazirungika kandi zikadufasha gutera imbere mu by'ukuri nagira mubaze ese ni ntumbero cyo afite mu by'ukuri kugira ngo yagure ibyo bikorwa byose byajya hirya no hino umuntu ushaka kugira umushinga byibura areba kuri internet avuga ati ndashaka kubikora nk'ukuri ya uriya muntu yabikoze mu by'ukuri nari mwijyane ku buryo nahita nkora umushinga wanjye kandi ugasama. Murakoze cyane, ndabakunda. Ni Daniel wo mu mudugudu wa Nkomeza.
Murakoze cyane Daniel.
Yego yego.
Ornella arumva Prosper we avuga ati yarafite amakenga yuko kenshi abamisi badashika ku hangiro ku migambi babihaye yanasiguye ko kumbure biva ku bukene hamara na sabati abana bo mwibarabara urabitayeho.
Ego reka mbanze ndamushimire Prosper ndabajije ikibazo cyiza cyane, ni de inkora ku mutima gose nkuko abivuze dukunze kuraba n'icyumvire ciwe ndetse n'abandi bagenda bavuga duhora tubyumva, aho usanga umuntu atoye muri iki na kiriya yari yemeje ikintu ugasanga ntagishiseko. Icyambere cyo nshatse kumubwira yuko iyi competition twarimo iyi Miss Kaya kukijyanye na Miss ntiyari ya Miss gose abantu bohava baca biyumvira mbega ni umukobwa mwiza, mbega ni umukobwa muremure. Yari ya Miss irondera babigeme bafise ibyiyumviro, koko ibyiyumviro hamwe abishyize mu ngiro atari kugira yiteze imbere wenyine ubwo iyo mugashore guteza imbere n'abandi. Hama ku kijyanye n'abigeme ndavuga naho nyine abana bo mu ibarabara ikintu mfise ku mutima rwose, aha muno mwanya ndiko ndavuga hariho proje nazo naratanguje aho mbaye hafi kuko nahereje ku isenkuru y'ikiyaga Tanganyika ndetse di Lake Tanganyika hasanzwe hari abana benshi ndetse n'ahandi. Nari maze kubona ikibazo cy'abigeme icya mbere cy'abigeme batwara inda bakiri ku ishuri ugasanga barahebye amashuri, kandi ishuri ariryo baze, ishuri aricyo gikuru mu buzima bw'umuntu, cyangwa ugasanga n'abandi baragize ibibazo bitandukanye bagumye mu ibarabara ntibaronke ibakwe nk'ibyo twebwe tuko turaronka muri uno mwanya. Ndiyo naratanguje icyo nokwita ama club de sensibilisation, aho ngenda ndigisha abana b'abigeme nibo mpagarara ko cyane cyane ndetse n'urundi rwaruka muri rusange, nkabereka akamaro k'ishuri, nkabereka mbega umuntu yogera kucu yifuza gute. Hama mu nyuma ayo ma club ndiko ndarondera gukorana n'abatari bake kugira ngo dushobore kuya kwiragiza hose ahashoboka hose kugira ngo duhimirize abana kujya ku ishuri ndetse twigishe n'abana bari mu ibarabara, kuko nabo si ukuvuga ngo byabashyitse ari uko babishaka. Ibituma umwana ajya mu ibarabara ni byinshi, umwana abo turagerageza tukabafasha na cyane cyane aho ndavuga ku kintu cya entrepreneuria, aho umwana ashobora kwiga gukora utuntu wenyine ubwiwe dushobora kumwinjiriza tukanamubeshaho. Yego, mu majambo make ni ibyo.
Urakoze cyane. Hama Daniel we yabaza ati ko ku mbuga ngo rukana bimenyesha kubona amaproje y'imigambi benshi bashobora kuba bihangiye, umuntu yohera hehe? Ndumva ari cyo kibazo cyo cyari umuntu yohera hehe yotangura gukora iki?
Murantunga gato sintahuye neza abajije ati ufite ku mbuga ngo rukana bumenyi
barabona imigambi barabona imigambi abantu baba bafise batanguye, umuntu yohera hehe yafise umugambi mu muvyiyumviro kumbure?
Ego, na Daniel reka ndamushimire gose. Mugabo ikintu cya mbere nagomba kumubwira nuko iyo ugira wiyumvira umugambi ubanza gushyira imbere ugushaka, ubanza gushyira imbere icyo bita mu gifaransa la volonté yo kubikora, kuko ushobora kubona bagenzi bawe. Ego, nibyo turakwira ahantu tubona n'abandi bari kubarakora, ukabona mugenzi wawe akoze iki ukacurondera nawe kumwigana ati mbega nanjye ko nshaka kumera nkawe. Mu gice gihe ugiye muri iyo sens ntibaza ko byaba ari kugora gato. Mugabo uraje ahantu ukiyumvira uti jewe umuntu umwanya muri ino sandiko ndavuga ndakeneye kuzova mu ikintu, ndakeneye kumarira ikintu igihugu cyanjye, ndakeneye kumarira ikintu Afurika, ndakeneye kumarira ikintu umuryango wa ndeze, mbega ni ukuri iki? Ukacuraba rero mu makapasiti ufise, kuko niho hava uca wihangira ku kintu kinini rwose nawe ubwawe utazashobora, ukaraba abo waho ugeza nicyo ushobora gukora. Muri icyo gihe rero ukagikora utavuga ngo ko ndaba mugenzandi ngo cyandi ko ngiriko, kuko muri uwo mwanya uzobugiye muri competition bica bikugora. Ni handi cyo usanga mwatanguye bimwe mbwa ko muri competition tumusumbe bikaca bikunanira ahubwo yumvira ati umugambi jenge ndawukorera iki, ikibazo kibonetse ahondi ni iki, imishungira ntore imeze uku n'uku n'uku, hambwezi ugashyira mu ngiro kandi uri no kuri marché uhura na benshi mukora bimwe. Mugabo umuntu wese hajya agenda afise icyo bita touche personnelle, agenda afise akantu kiwe, kuko murazi namwe kukijanye na matalan, nuvugati ama talan, ama dan, aratandu kani kandi umu nuwari wewewe ahari gite, arafisi kinashora guterira, arafisi ruhara rumini chane, niterambile giyu, nitesino niterambile giwe gite, ego.
Kumbure no kongira ko ako benshi bakunze kuvuga iyo tuganiriye cyane cyane ku re-entrepreneuria kwihangira imigambi yabo baravuga bati ni kwandika ku rupapuro neza na neza ibyo byiyumviro ukabishira ku rutonde hanyuma kumbure n'undi muntu yo gufashije akabona yuko ibyiyumviro byabo bipanze neza.
Aho twa tugiye muri Côté Technique icyo bita business plan niko cyane uko mubivuje niko urashira no kuba ku gategura nzo bitangura ryari nzo bikora mu buryo buhe nzo kemera gukorana nabande ego ubarishaka kuba kugira ngo biguhe umuco yirukuraje.
Ego reka twakire abandi ku murongo wa telefone turafise Jean. Jean uraho?
Uraho.
Uraho urakomeye.
Ego ndamukubije mutumire oronera nongera no kumukweza kuri gifete yaraye aduteye ngaha mu Burundi wacu.
Arakumva.
Ikindi kibazo nashaka kumubaza ni nk'agateraniro nta kuntu wokireya woshobora gukireya nta n'ugenya akrete akaza arashobora kwantirena abakobwa bivanye na kriteri abona bibaza ko kugira bashobore gutora misi kugira bashobore gusagura mu misi ya dushobore kuza turaronka abakobwa beza ngaha mu Burundi natwe kuza turasohokana mu makungu mwirasi ni nicyo kibazo nashaka kumubaza.
Usubiramo neza ko sinatahuye kumbona nawe nyine hatahuye ati agaclub kofasha kumenyereza abigeme kuja mu makompetisiyo ya miss.
Yego antacyo urabona ko nk'uwo ko yarinze aronka ayo mahirwe yo kubutahukana kibanza cya mbere amatirikeli araya yaramaze kuyabona yo bibaza kuri yosobora no gusa no mu ntara zose akaza akoranye kugira ashobore gucagura ashobore gucagura mwaza wose kuri igihugu tukaza dushobora kandi kibanza cya mbere n'icyo nakaze.
Urakoze cyane Jean. Amareka duhe akaryo Théophile nawe nyine. Théophile turi kumwe?
Yego turi kumwe.
Uraho urakomeye?
Turakomeye turumva nta kibazo.
Vyiza cyane kibazo cyane cy'iyumviro.
Reka manze mushimire kuko mwiki kinyejana ese siyekwe turimo ni siyekwe nziza umuntu wese agombye gukora agomba gukora kwihangira imirimo kuko nubwo bose badahuje tala agombye kwantrena n'abandi komusa noneho akabereka yuko buno tugeze mu gihe cyo kuza dukreya activite ng'urubyiruko. Icyo kindi nakimusaba si ikibazo ni ukukimusaba ahubwo ni rekomandasiyo komusa noneho ndibize ku Burundi gusa bigere ku East Africa yose bigere no kuri West de l'Afrique.
Urakoze cyane Théophile urakoze cyane. Ornera tusubire inyuma gato kuri Jean avuga ati ko wagiye muri iri higanwa wofasha abandi gute kugira ngo kumbure uze urafasha kurungika abarundi kazi muri ayo mahiganwa nabo nyine basha kugira aho bigejeje.
Ego Jean reka ndamushimire gose nabo nyiko yashatse no kubinyereka yuko ari recommandation ni nk'intererano ya mpayi ndamushimiye gose nkuko nari nabivuze genza naratanguje ama club de sensibilisation ama club yo kwigisha ugwaruka aho nahereye aho nize ubundi ko ndarondera kuyagura ashore kuyashikana n'ahandi muri ama club. Ego niko ndakira ugwaruka gose yaba imisore canka bigeme mugabo kenshi ndashimangira cyane kubigeme ndondera nabo kwere kana yuko n'abafite uruhara runini rero numugira nti nzanaratanguye igikorwa kuko naratahuye yuko iribakwe nagiriwe plutôt sinyo ndagigumizamwo jenyene ndakwiye no guhimiriza abandi bigene kuko nize nkuko yabivuze si jewe jenyene nzoseruka mu mahigano atandukanye harakenewe n'abandi bigene bazoseruka. Rero numugira nti igikorwa nzanaragitanguye ndiko ndabigisha ndabaha ubumenyi mfise uko nshoboye. Ego
none dusubiye kuri izo club wateguye ziteye gute zitunganije gute murahura mukaganira ukabaha impanuro ziteye gute?
Ego nk'ama club natanguje nababwiye yuko ubu unye nayitanguriye aho nije kuri secondaire twari dusanzwe dufise umwanya w'ama club aho ni kwa gatanu aho wasanga hari ama club atandukanye aho gutamba aho kuririmba aho kugira iki mugaje narazanye ho club yigisha ugwaruka mbega gorango imigambi yago gute mbega gukwiteza imbere gute mbega gufashanya hagati yago gute rero muri ayo ma club dufise ama activite atandukanye turafise ama activite ico no kwita débat de l'occurrence débat ayo ma débat naho mpuza ugwaruka ku ruhande runaruriya bagahanahana ibyumviro bivanye na thématique twihaye uwo munsi uno munsi tukavuga tuti reka tuganire ku kwiyemera ico no kwita estime de soi bagaterera ibyumviro abandi bagaterera ibyumviro kugira ngo tubirabire hamwe duturereho ikintu kimwe twese hamwe hama a part ça tutadufata n'ama séance yo kwigisha muri ico gihe si simba ndije nyene mugabo ndagerageza gutumira nk'abankuriye ndagerageza gutumira nk'aba docteur muri ibi ndagerageza gutumira aba expert muri biriya na biriya kugira ngo nabashore kuza kuduha umuco kuko urazi insinyo cyangwa mvuga ngo byose ndabishoboye mugabo ndagerageza kwisangiza n'abandi ntatumira aba expert bagashora gushika ku makred ku ishuri bakira akabanga abo banyeshuri tuba twatumiye
ego ingira ndakubaza akabazo gato nizere ko katagushavuza abajene mu Burundi wambiye ko ukora ibijanye no gufasha abigeme imico ariko ndakumviza numva umenge kirundi kiriko kiranyika bigenda gute muragerageza guhanura na yuko ikirundi umuntu yo kigumya kana kinonosoro
ego murakoze cyane kuri ico kibazo mu bisanzwe ikirundi ikintu twege turi muri system francophone
system y'igifaransa
nka jewe ni igihe
system yihe system y'amashure system y'akazi iyihe system
no inyigisho ku ishuri kenshi tuzihabwa mu rurimi rw'igifaransa rero nka jewe nagize école privée ishuri ryigenga apana rya leta rero wasanga duhimirizwa cyane kuvuga igifaransa ugasanga dukuze turi dufite ibifaransa mu mutwe cyane na ubuhoho ubuhinga bwarateye imbere ku mateleviziyo tuguma twirabira ibintu mu gifaransa gusa rero usanga twobwaruka tuko dukura dufise izo ndimi mugabo icyo si kibi ni ikintu cyiza cyane kumenya indimi zitandukanye mugabo jewe aho ngeza n'ingene niyumvira ndagerageza nabo kubi uca yuko ikintu cyose uzokwamukora utegereza kugumana akaranga utegereza kugumana ikikuranga kuko ururimi rwacu rw'ikirundi ni identité nizo koko turiga tukavuga izi bifaransa mugabo ntibica bisigura yuko uca wibagira ururimi kavukire ururimi rwo mu gihugu wavukiyemo rero turagerageza kwibukanya tukagumana hafi unashima mbere ayo ma club ayo mahuriro tugira kenshi tuvuga mu rurimi rw'ikirundi kuko ni identité ni karanga muntu nikitugenga muri rusange icyo naco nta muntu nibaza yuko yoshobora guta ikimuranga akagiheba koko ati icyo sinikikira ego
ni byiza cyane ko mubiganira no muri izo club yo muhuye kuko kenshi tuvuganye no gwaruka baravanga ururimi cyane n'igifaransa kumbure ni stiri hari muri ibi bihe ariko nashatse kumva niba navyo nyene mubiha agaciro kugira ngo ururimi ni mu byo muganira mu kuri radio ukora ko ni byo muganira muri ayo makade de coude muri club de coude mbega ni kintu muha agaciro nibyo nashatse gushikako reka duhe akaryo na Jean Long ku murongo wa telefone amahoro neza Jean Long turi kumwe
yego
duga ku ijambo Jean Long. Allô, Jean Long Ndumba. Allô?
Ego ndakumva.
Ego, telefone zari zigoranye gato. Ikibazo cyangwa icyumviro kuri Ohonera Munezero. Miss Speaker.
Mereye indera kumukuyu mu munda mukirizo. Mbere na mbere reka mbanze mushimire kuba aratwaye iki gihembo. Kubera ko iyo umuntu afite nk'iyo wenda nk'ikipe yagiye gukina igatsinda ikabasha gutahukana isuzi cyangwa igatahukana igikombe ugomba kuyishimira none iyo utubazo nka dutatu namwibariza we intsinzi yayakiye gute icya kabiri ese nibwo bwa mbere yaba yaritabiriye iryo rushanwa cyangwa hari ikindi gihe yigeze kuba yabigerageza. Kandi namwibariza ese iryo higanwa yagiyemo ninde waba waramuteye inkunga? Yaba ari wabyitekerereje ku giti cyiwe cyangwa se hari undi muntu waba aramufashijemo wenda se cyangwa umuagenti yaba aramufasha akavuga ati nujyeho kandi uzaronka igihembo? Akandi kabazo namubwira wenda ni nk'intererano yaha ababyeyi. Turabona ko hari abana b'abakobwa cyane cyane ubundi tuzi ko ngo bagomba kujya ku ishuri bakiga, bamara kwiga bakaza bagakora imirimo yo mu rugo. Noneho izo gahunda zo hirya no hino zitandukanye, si wenda bafite nk'izo mpano, ibintu nk'ibyo ngibyo, ababyeyi ntibatume babasha kubyitaho ngo bizatuma abana bajya gusamara se cyangwa ngo bajye mu burara. Kandi ababyeyi bakaba batazi ko abana bazaharonkera wenda ibihembo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'ibyo ngibyo se cyangwa wenda bigatuma bazabasha kugira ikintu bakigezaho wenda bidafatiye ku mashuri bize, kuko amashuri umuntu yize ntago ariyo yatunga umuntu, kandi ushobora gusanga impano iri mu muntu ariyo yamutunga. Ikindi kintu namubaza ese muri famiye yiwe baba barabyakiriye gute? Murakoze, ibibazo byanjye byari by'Uwiteka biteho.
Ni byiza cyane, ni byinshi ariko ni byiza cyane. Urakoze cyane Jean Long.
Namwe murakoze.
Ornella, duga ku ijambo.
Ikibazo cya mbere yabajije ati mbega nakiriye gute intsinzi yanjye. Mu majambo make mbanje kwanza gushima, mbanje gushimira cyane uwo wese yamfashe mu mugongo, kuko ni benshi bamfashe mu mugongo mu buryo butandukanye. Mu bisanzwe kijyanye n'ihiganwa, imbere y'uko dushika muri finale nyine aho turonswa twemerwa yuko twatowe mu bisata bitandukanye, harabaye icyo bita gutanga amajwi. Rero baduha amajwi ku rubuga ngurukana bumenyi. Rero nararabye uko nagenda ndaraba uko iminsi igenda, nkasanga ifise amajwi ashika nk'ibihumbi bitandatu. Nacyamvuga ati none nk'abantu ibihumbi bitandatu, kuko jeye nk'amajwi ijana yonyine, navuga nti ni kuri koko abantu bafashe mugongo. Mugabo nyuma nkabona amajwi ibihumbi bitandatu, burya navuye mvuga nti reka bwa bundi wa mugambi wanjye mfise ubwanjye abantu bariko barawushima kandi bariko baramfata mu mugongo. Icyo ni ikintu cya mbere cyaciye kindyohera, ndumva nishimye cyane, ndavuga ati uko ariko kose sindi jenyine, ndafise abantu bariko baramfasha, ndafise abantu bariko barambona, ndafise abantu bariko baranshigikira. Rero maze kugera imbere naho ndashobora gusigura umugambi wanjye ndatogwa, hoho wabaye umunezero ugeretse ku wundi. Nararyohewe muri jena cenguma ngarukana cya gicapo cyaba abantu bose bamfata mugongo, cya gicapo cya wa mugambi wanjye nyine niva nuteje imbere igihugu Afrika ugwaruka. Numvise nishimye cyane ndyohewe cyane. Kamiki ikindi naco na uganje narumvise umenga ari ikintu gihindutse mu buzima, kuko navuze nti iri sibakwe rigirirwa bose. Uno munsi nshoboye kwitwa Miss Speaker East Africa niteka gusa. Rero naragiyewe cyane muri make. Ego,
ninde yaguteye intege, ninde yakwinspire ugitanga?
Ego, reka nshengerageza mfatanye n'ikibazo yabajije ku bijyanye n'ingene abavyeyi bavyakiriye muhira. Nababwiye neza yuko jewe iryo higanwa narimenye ku rubuga ngurukana bumenyi. Ndabigerageza, ndavuga nti reka shiremwo ngerageze ndabe ico vamwo. Mu nyuma mbonye kwanza babanza bakatwemerera yuko tujya mu higanwa, baratubaza ibibazo bitandukanye kugira ngo ushobore kujya mu higanwa. Maze kujya mu higanwa ndabwira ababyeyi nti burya rero papa mama je hari ibintu ndimwo bimeze ukunuku ndabasigurira. Mbona babishimye, ababyeyi banje baca baratangura kumfasha, kuko kugira ugere imbere nababwiye nti byasabwa yuko baguha amahirwe amajwi. Umubyeyi wanje akagerageza kubisangiza nuge canke uriya ati uyu n'umukobwa wanje ni mu mutore, naje nkabwira abagenzi kunuku. Rero muri rusangi ababyeyi banje ko ari babiri baramfashije rwose kugira shike kure, ndetse n'abandi mu miryango n'abagenzi nabo bashishikara kuntera intege ndagera aho ngeze ubu unye. Ego,
ku bijyanye nuko kuntu ababyeyi usanga badaha liberté cyanke ubwigenge ugwaruka iyo rufise nk'ivyumviro nk'ivyo wewe wagize, yasabye ati impanuro ni izihe cyanke usanga ubunye muri iki gihe babaha kwidagadura muri ibyo bintu byo kugerageza kumenya impano bafite indani ngo bazikoreshe uretse amashuri yonyine.
Ego ikibazo cyiza cyane yabajije mu bisanzwe twaragumanye ka kantu ndego karacyaturimwe muri bamwe bamwe ko kubona yuko umwigeme n'umuntu yoroshe kugushikirwa n'ibintu atari byiza, novuga ni yoroshe guhura n'ingorane cyane iyo arundiye kujya hariya na hariya. Ibyo nabyo ugereranije n'abagenzi bacu n'imisore aho bari, kenshi barakunze kwerekana yuko umwigeme wewe bitoba byiza cyane ko aguma agira bijya na biriya. Mugabo jewe ngerageje kuvuga nifatiye ko jewe mu isanzwe natwe abigeme turafite ikintu kinini cyo guterera, turafite ikintu kinini cyo guterera mu miryango, turafite ikintu kinini cyo guterera aho tubaye. Kandi nibyo koko ibitugerageza ni byinshi, ibigerageza umwana w'umwigeme ni byinshi rwose, ibirondera kumubuza ko yiga ni byinshi rwose. Nicyo gituma nca ntahura ababyeyi, kuko hajya ababyeyi umubyeyi wari wese n'umuntu akwipfurije neza, nta mubyeyi yigera yipfuriza inabi umwana wiwe. Rero kenshi umubyeyi abikora kugira ngo amukingire. Ntuzobona bababuze ati sinkeneye kutaha amasaha ugume muhira ukore iki wige. Kenshi ari ababyeyi babikora, kandi ibyo nabyo turabitahura kuko niko bigenda, nico n'umubyeyi ahamagarirwa. Mugabo nasabiramo ngenda mvugiramo nti ababyeyi nabo ubu naho batahure yuko isi tubayemo nayo igenda irahinduka, isi tubayemo nayo igenda irazana ibintu byinshi byerekana yuko yaba umwana w'umwigeme cyangwa yaba umwana w'umuhungu bose bari ku rwego rumwe mu gushobora guterera ikintu kugira ngo biteze imbere, bongere bateze imbere n'iyo miryango yabo. Rero ababyeyi baba bakwiye kuza baregera abana babo b'abakobwa bakabaza ati mbega uri mu biki, abona ari ibintu byiza kuri we akamureka akagenda. Mugabo umwana w'umwigeme nawe nshangaruka nkamubwira nti ntacyava arenze urugero, kuko hari abana b'abigeme dukunze kubona ugasanga agiye mu bintu arabinyegeje umubyeyi wiwe, yagera imbere akagira ingorane, uwo mubyeyi nawe agahava avuga ati umwana wanjye sinamufashije bikwiye, bigatuma agira umubabaro muri we. Rero umwana w'umwigeme nawe ahari yoba responsable akamenya ati jewe nkeneye gukora iki, nzobikora muri ubu buryo ubu n'ubu n'ubu, kuko niko nabigenjeje jewe. Nabaye responsable nkereka ababyeyi ko ikinda gikora muri ubu buryo, nkerebutse muri ubu buryo, bagaheza bakanyemerera. Kuko si umubyeyi wari wese yemerera umwana wiwe kujabuka akajya kure yiwe, si bose babyemera. Muga mu gihe ushoboye gukora ikintu gituma na wa mubyeyi wawe akugirira confiance, nibaza ko ari ikintu cyiza gisumba ibindi byose. Ego
numva barakugiriye icyizere gikomeye cyane rwose, kuko si no kujabuka mu gihugu icyo ari cyo cyose, kuko hariho icyo navuga cyuka cya politike kisa n'ikitameze neza muri kino gihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi, icyo nticyabateye amakenga.
Mu bisanzwe ego ibyo biriho, mugabo aho turi iyi programme icya mbere cyoco iri higano twagiyemo tugerageje kwisigurira umubyeyi, nkamubwira nti papa mama jewe ngiye guhiganwa muri ibi n'ibi, ntwaye umugambi wanjye, hari abazo dufata mu mugongo bikagenda ukunuku nuku, nsinze barafata mu mugongo nkawushira mu ngiro. Umubyeyi aho nyine nta bintu byinshi yumvira, avuga ati mwana narigira kuri yiga narigira ushaka kwiteza imbere ndagusaza igende. Rero basi usanga ababyeyi babiryohererwa, ntihagire ibyo yibaza, ntavuga ati mbega umwana. Nibyo koko baratubwira ati mwana urigenza neza, uraraba ibihe wigenze neza, bimere neza, witunganye. Mugabo ahanini ntibabishimanga ko cyane, bashyira imbere rwose ibyo tugiyemo, ayo mahagena tugiyemo, uburyo no yatsinda n'uburyo no kwitwara ngezeyo. Ego
ni byiza cyane. Reka ku murongo wa telefoni hariho Steve na Bucumi barindiriye, duhere kuri Steve. Steve uraho neza?
Ego turakomeye, na mahoro namwe ku gihugu cya Amerika.
Turaho, turashimira, urakoze.
Ego hama nashaka kwaza mutumire.
Mhm.
Kugira ngo baje n'iyo higanwa nta cyemezo barinda gusabwa ko kuntu bizanye n'ukuntu baba babayeho ku mitumba canke muri karitsiye, bashobora kubasaba batange ibyemezo byemeza yuko bizanye no mu kibano ingene baba babayeho, ikintu cyo kiba cyemeza yuko bafite imyifato nziza kugira ngo bashobore kumenya neza na neza uwo muntu afite imiganwa ingene abaye, kubera hari umuntu usanga afite akaranga ugasanga afite isura nziza cyangwa igihagararo cyiza, nubwo ugasanga yifata agiye mu kibano imeze neza.
Yego, urakoze cyane kuri icyo kibazo Steve. reka twakire na bucumi bucumi turi kumwe
ego neza mwiriwe
mwiriwe neza
ego makoze umukara shaka maze umutumye ndeye ya turi kwategura iki kukazoza kabije mu ntancano yo hanze n'ubuzima bwo hasi cyane cyane mu gihugu cya Burundi
kazoza ku buzima muri rusange bw'abigeme
urakoze kandi gize amahirwe agatangwa mwaya bise shakora icumbi bereza
yego yavuze byinshi yakora nk'umwigeme w'imyaka 20 twumva umengo arafise ama projet karafasha abana babigeme cyane cyane mu byo yasiguye nk'ama club de coute impanuro n'ibindi byinshi ariko kumbura ashobora kongera ko ibindi Ornella dusubira inyuma ku kibazo cha Steve imbere yuko muja muri higanwa baraperereje ngo bamenye ati uyu ni naka canke bemeye ivyo mubashikirije nabo muri bo
ego ngerageje kwishura neza ku kibazo yabajije yarondeye kwerekana ati mbega aho mubaye hoho nta byemezo byasaba yuko bakwemerera kugira ngo ushobore kuyajamwo mu bisanzwe rino higanwa si higanwa ryavuze ngo ritunganywe n'igihugu kimwe gusa oya ahubwo ni higanwa ryakoranije ibihugu byo muri East Africa harimo Uganda harimo Tanzania harimo Kenya harimo Rwanda harimo n'u Burundi bw'iwacu mugabo ari hateguwe naho nyine ko haza uwo muri Sudan mugabo vyaramugoye ntiyashobora gushika rero ibintu nk'ivyo kenshi ibintu bica bisaba ngo baje kubaza aho baye batimbega umuntu muramuzi burya aremerewe gushika oyaha na mbere yuko byabereye kuvuga ngo rukana bumenyi ari umuntu yamenyeye aho inkuru y'aya mahiganwa ni ibintu byoroshye cyane uwice wakora wara applyinga niko bivuga muri ingicengeza muri antunga wariyandikisha uhejeje kwiyandikisha waronka amahirwe yo gutorwa ugatorwa ugashobora ukajana n'abandi ego si ibintu byasaba ngo mbega mu Burundi barakuzi mbega muri Kenya barakuzi oya kubera ko bikoranye ibihugu bitari bike cyari ibintu byoroshye cyane byasaba kwiyandikisha byonyine
yego tugarutse kuri ako gashimo waronse ka Miss Speaker benshi bashobora kuba batazi impamvu wakaronse yigerageza udusigurira impamvu wabaye Miss Speaker mu bandi bose
ego icandere coco bavuze speaker muri rimwe rw'icongereza bavuze speaker mu kirundi twosha twumva umuntu novuga nti ati kuvuga ego icandere coco apa yuko bahagaze yuko mfise umugambi mwiza barahagaze nuko ndi umuntu azi gushikiriza icyumviro ciwe ntashobora kukigwanira kugira ngo ushobore kucyumvisha mugenzi wanje rero muri Miss Career donc muri Miss Career muri rusangi hariho ayo ibyo bice bitandukanye ariyo Miss Speaker harabayeho na Miss Talent donc umuntu afise ingabire harabayeho na Miss Arts Miss Arts n'umuntu sisubuhini akuru buhinga bwo gucapa bwo gukora umuntu ndavuga mu bintu bijanye no kwambika abantu dusanzwe twibona benshi babikora rero mu gishaka cya Miss Speaker ku ruhande ry'uko nashoboye gushikiriza umugambi wanje barawemera kuko ndinze njya muri 8 batowe nuko umugambi uba wemewe mu nyuma barahagaze no ku ruhande rw'uko ndi umuntu arundira kuvuga kugira ngo nshikane twijyanje kure na mugenzi wanjye abyumve kandi urumva barafatiye ko no kungabire mfise aho mba umumenyesha makuru mfise ibiganiro byanjye umva biri muri uwo mugambi nyine wo kuvuga aho ngira ama club yo kwigisha abandi biri muri wa mugambi nyine wo kuvuga donc ivyo byose muri rusange bashaka bifatiye hamwe cyo ndashobora kwitwa Miss Speaker 2019
ego rumwigema avuga cyane rero
n'ukuri niko twabivuga nti kuvuga
izi kintu kibi mu mico yacu mu mico y'u Burundi n'u Rwanda kenshi bakunze kuvuga ati mu Kenyezi cyangwa umwigeme avuze mushira soni cyangwa ibindi na biriya ndibaza ko kugashimwe waronse kerekana yuko kuvuga si ugushira isoni kuvuga no kumenya gutomora ijambo no kupanga ibyumviro neza ukabishikiriza neza kandi hakaba hariho ababona yuko ari impano kandi zikenewe hamanone aho wari uri warahaboneye abagenzi bashasha mwarabandanyije ubucuti nabo bandi bigenewe mwari muri kumwe
Ego ni nacyo cyambere nicyo kintu cyambere ahubwo nkunda cyane iyo ngiye mu mahiganwa ahuza ibihugu bitandukanye kubera yuko icyambere cyo cy'umuntu akora shiteyo ni migenderanire myiza n'abandi rero benshi nahabonye abigeme badasanzwe nahabonye abigeme benshi nabigiye ko byinshi mu butandukane bwabo umwe nagiye mbona ico no mwiga ko rero byabaye ibintu byiza ubu unye twagumye twacavugana duciye kuri telefone aho twagize na groupe umugwi groupe WhatsApp tuza turavuganiramo duteranira ibyumviro kuko twavuze tuti nimba kuri iryo tariki twarakoranijwe hamwe ntibica bisigura yuko dutashe tuca dutakarana ntihagire usura kwibuka uwunda tuyaha atabwo nimba twaratowe muri aba munani ndetse n'abandi twari turi kumwe tutabakuyemwo tugashobora gushika muri iryo higano tugatorwa mu bandi nuko dufite ikintu cyiza cyo gushikiza rero muri icyo gihe turaguma hamwe tugatereranira ibyumviro tugafashanya adakakubakiye hirya no hino tukavugana muri groupe tugafashanya nk'abana nyine bimboneza niko nobivuga
yakoze twakire na West G turi kumwe
ndabumva cyane byose
mahoro
mahoro cyane byose
tuga ku ijambo
Jina kwa magutari ngejewo mshiki wachu Jesa mwendi mwendi uchi marawi mwendi marawi Aliko mta kuli chanyo Diko meza kuli chanyo liko kwa jiwe Diko meza kuli chanyo liko kwa jiwe Diko meza kuli chanyo liko kwa jiwe Kwa magutari ngejewo chanyo kose Hugo akajogu makoro sanyele Kujira ngu humbole uburundi chanyo Abanya mahanga matia ya mwenyiko Urugo chanyo Ujihugu chanyo Akaranga kajina mwendi mwenyiko
gatsaga cyane urakoze cyane Westing aho Malawi turagushimiye ko na ubandanya gukurikirana ibiganiro by'ije rya America aho Malawi
yawa murakoze nawe
twakiri Joseph uraho neza
ndahirima
Joseph
na
uratwumva
ndabumva
ikibazo cyangwa icyumvire ku mutumire
murakoze murakomeye namwe
yego turaho turashima
nanjye ndabakurikirana igana ku igananga mperereze mu gihugu cya Tanzania
yego
ndashimye cyane kuba mbonye umurundi kazi iwacu ashoboye kuba yotera imbere ku bumenyi nk'ubwo ku buhinga ndetse no kunyifata uruntu za kamenemere y'ikirundi nago cyo nagomba nagomba gusanga mutera intege kugira umurundi wese ahari wese ashobora kugira agatima keza yumve yuko ari umurundi yawe ashoboye yuko afite uburundi bw'ejo dushobora na twebwe gukora tukamera nk'uwo umurundi kazi wacu aba mugire umwese mwiza
urakoze cyane Joseph hama twakire Désiré Désiré uraho allo Désiré Désiré ndumva telefone kamugoye Ornella watubwiye ko wagiye mu Rwanda urahura n'abandi bigeme uranezerwa babakiriye neza kimwe mu byo washimye cyane muri ayo mahiganwa washoboye kujamwo muri ayo mahige waronse ni giki
ego ikintu nashimye cyane n'uburyo byari bitunganijwe kuko ikintu cyose twagikora mu mwanya wacu kandi icyari kitujanyeyo nico nasanze turiko turakora atari ibintu byo guca ku ruhande icyari kitujanye twaragikoze kandi ikindi nacyo nashimye nuko twaronkejwe abahinga bashoboye kudusigurira ingene imigambi yacu twishyira mu ngiro kuko nibyo twari twiyumvira imigambi mugabo mu kugenda twagenda dufise ubumenyi buke nyene dusanzwe dufise mugabo tugeze hariya twarasanzeho abahinga batandukanye bashoboye gufata akanya kabo baradusigurira ati nubwo mwiyumviriye umugambi nimurabe mubikore gutya kandi kugira ngo mushike ku cyo mwifuza muzategerezwa kubigenza gutya rero ico nico nashimye gusumba ikindi kandi nongera nkashima nyine n'uwo mugambi nyine wadukoranije nkashobora kumenyana n'abandi yego
none uko kuntu babafashije imigambi yanyu murayitegura neza murayipanga neza muranaronka n'agashimwe abo mwashije gutsinda ibyo bibanza bindi biri uretse Miss Korea East Africa kumbure mu buryo waronse canke mu vyumviro n'ubwenge wahakuye umugambi wawe wari wadusiguriye mu ntango ugiye kutangura gute ni igiki ubona igikenewe mu maguru masha kugira ngo utangure ufashe abantu mu buryo bw'ubuvuzi
ego ndabashimiye cyane kuri icyo kibazo ngerageje gusubira inyuma gato mu mahiganwa nkuko nabivuze twahahuriramwe n'abigeme batandukanye bamwe ugasanga baza barahejeje amashuri yisumbuye ugasanga bageze kure za universite hehe mugabo jewe nkuko nabibabwiye mu ntango ndoja kuri kaminuza mu kwa kabiri kandi nzogira ibintu bijyanye n'ubuvuzi rero bari ko barakira iyo migambi yacu badufasha mu buryo butandukanye baratwereka kuza yarabinonoso yarabyigiye ibyo ashaka gukurikirana bamufasha mu buryo ubu n'ubu n'ubu mu kumuterera mu kumuha uburyo kugira ngo ashobore gushyira umugambi wiwe muri en action mu Gifaransa ariko twebwe tukiri abanyeshuri tugitangura icyambere cyose twaraberetse yuko dukeneye kubanza gushika ku ishuri dukeneye kubanza gushika muri kaminuza nkaje nababwiye nti ndiko ndagira ibintu bijyanye n'ubuvuzi sinzohava ndabikora nk'umuntu atabitahura sinzohava ndabikora nk'umuntu atabyumva bisabwa yuko mbanza nkashira ukuguru kwanje kwa mbere mu ishuri hama nkaheza na wa mugambi wanje nkawushira muri gahunda rero baradufashije mu buryo yuko batwereka bati ni ibintu byiza cyane aho navuyeho ndanabemerera nti umunsi nzashira ukuguru muri kaminuza niwo munsi nyine nanjye nzaca ntangura kwinjira kuri wa mugambi wanjye nshobore kuwutunganya uko ndiko ndabyifuza rero ndavuga cyane nko ku bushimi twaronkejwe twebwe abanyeshuri tuzoronswa icyo twokwita icyo nita scholarship mu cyongereza aho batoza imfashanyo zo gushobora ngo twige aya mashuri tunonosore ibyo dushaka gukurikira ego
ni ukuvuga ko uzokoresha ubwo buryo bwawe mu kuja ku ishuri
na ego na cyane cyane
ni byiza cyane none tuko turaja ku musozo w'ikiganiro bimwe mu byo wahakuye canke impanuro muri rusange ufite abigeme kumbure uranazitanga mu biganiro ushikiriza ariko uhereye kuri iri higanwa ubuherukamo impanuro n'intege kumbure wotera abigeme bagenzi bawe ni nkizi
yego murakoze cyane ikintu cyo nubwira abigeme bari ko barankurikira mu no mwanya nubabwira nti mugerageze kwiyemera kuko iyo ubiyemeye ukumva koko yuko ushoboye utusanga na bya bindi waho rutinya gukora mu no mwanya rukura bikora kuko jewe nkitangura nkibona ivyo bintu vya miss ubona ko miss kenshi tuca twiyumvira ati mbega n'umukobwa ameze gutya n'umukobwa muremure agereje hariya n'umukobwa w'inzobe n'umukobwa wirabura oya ahubwo ni ukugutimbisha nyine niho nasanze imbere ari ibintu bisanzwe ahubwo ari bya bintu byerekana yuko umukobwa uwo ari we wese uko ameze kose arafise uruhare runini cyane mu iterambere rero ndababwira abigeme ko barankurikira kubahuka gutinyuka ukumva neza yuko ikintu kiri muri wewe gisekure hama mu nyuma nimba ari uzo guha impanuro cyangwa akagira iki ibyo bikaboneka mu nyuma mugabo waseruye ikiri muri wewe kuko narakunze kubona ikikunze kutugora twebwe abigeme turafise akantu ko gutinya turafise akantu nk'uko wabivuze hoho n'imico yacu rimwe na rimwe tugenda turayibuka ibitari byiza aho bavuga ngo nta nkoko kazi ibika isake iriho ngo nta mwigeme yogiki ugiye imbere y'abantu uri kurashira isoni mugabo urabona neza yuko jene ashoboye kwerekana n'intsinzi yuko atari gushira isoni nk'uko wabivuze ahubwo ari ukwerekana ko natwe dufise ikintu kinini nyamuri twebwe rero abigeme ndababwira nti aho muri nimutinyuke mubahuke ukora icyo mushaka gukora icyo nyine kiri ku mutima ego
guserura amasegonda make dusiganye akanyuma guserura ibyiyumviro byabo ni ikintu usanga kigoye kubera imico y'ikirundi n'ikinyarwanda mu biganiro byawe akenshi baraserura ibyiyumviro
ibiganiro nkoresha kuri radio ego ku biganiro nkoresha kuri radio abigeme n'abakenyezi nkunze gutumira ahubwo nasanze ni ibintu biryoshye cyane baraserura ibyiyumviro kuri kwami kuko ndanabatumiye bagerageza kunyereka ibyo baciyemo aho bavuga bati hari aho jene ageze ahanaha barambwira ati ekahora ntuvuge wowe n'uwo kuguma uri muhira wowe n'uwo kuguma uteka wowe n'uwo kuguma uri aba bana ibyo byose bakabiserura ku isamirizi nkavuga ati bwa bundi natumye abantu babyumva rero mu biganiro jewe barabiserura gose n'ikintu nshashima ncandonka n'abadutelefona nk'uko nyene biko biragenda barungi ku butumire bavuga bati turafashijwe abo kenshi barabigema ati turafashijwe mugabo kenshi naho nyene turaronka ubutumire buvuye ku abagabo n'isore aho bavuga bati abo bakinyizi nabigeme turabashigikiye rero urumva yuko aba ari ikintu kiryoshye cyane wowe umenyesha makuru uri kuri micro ndetse n'umutumire uba watumiye umwishimiye gose
urakoze cyane gose uyu yari Ornella Munezero aheruka gutsindira ikibanza cha Miss Speaker mu higanwa rya Miss Career East Africa ryabaye I Kigali mu Rwanda mu ndwi iheze ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu bwinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndabifuriza weekend nziza mubandanye mwumviriza radio mukunda ijwi rya Amerika.